kanze duhurire mu cyece Pawulo yandikiye Abanyefeso jambo ry'Imana tubisanga mu gice cya kane kuguno munsi. Turamaze iminsi itari mikeya tumeze nka ba bantu babonye ko ari mu butunzi bwinshi. Kubera ubwo butunzi bwinshi tuza turazana isipiri gato gato kugira ngo dukubite twimbe. Ariko Imana yadutungisha mu buryo bwo gutahura, kumenya neza no kwizera aya majambo y'Imana adasanzwe. N'ubu tubaza gufashwa n'umurongo wa 12 nk'uko dusanzwe tubikora. Turasoma guhera ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 16. Karibu Abanyefeso igice cya kane. Iyamagaro ry'Imana rifatanye n'ubumwe. Nicyo gituma ndabinginga jewe imbohe y'Umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe. Mwiyoroheje rwose, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabarirana muri mu rukundo, mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri mwemu umugozi w'amahoro. Hariho umubiri umwe na mwempu umwe, nk'uko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe c'ihamagarwa ryanyu. Hariho umwami umwe, mu kwizera kumwe no kubatizwa kumwe n'Imana imwe niyo Data wa twese, asumba bose, akoresha bose, ari muri bose. Ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu nk'uko tugeregwa ingabire ya Kristo. Nicyo gituma ivuga iti yaraduze ajiyo hejuru ajyanye iminyago agabira abantu ingabire. Ariko ijambo ngo yaraduze ni ukuvuga iki? Mbega ntiryerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse ni we yaduze aja hejuru y'amajuru kugira ngo anengesere byose, kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa na we, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere n'abigisha kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakora igikorwa cyo kugaburira iby'Imana, bubake umubiri wa Kristo kugeza aho twese tuzoshikira kugiriranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya Umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no kurugetso rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo kugira ngo dushire ubwana, ntituzungazishwe n'imipfuna ngo tujyanwe ijya n'ino n'imiyaga yose y'inyigisho n'ububeshi bw'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Ariko tubimvuga kuri, turi mu rukundo, dukuriwe muri we muri byose, ari we mutwe ni wo Kristo. Umubiri wiwe wose uteranijwe neza, ufatanijwe n'ibifatanya ingingo zawo zose, nk'uko igihimba cyose gikora ibango cyagerewe kuri we, niho uroha gukura kwawo ukubakwa mu rukundo. 11:12 kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa na we, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere n'abigisha kugira ngo abera babone gutungana, aheze bakore igikorwa cyo kugabura iby'Imana, bubake umubiri wa Kristo. Mana yo mu ijuru, humura amaso, ukora igikorwa cyo kutwigisha no kudusobanurira neza aya majambo, uyabike mu mitima yacu, maze shenge urikore riri wubakwa, izina ryawe ryubahwe. Tubisabye ku bwa Kristo Yesu yari cunguye, amen. Muri izi ndwi zitari zikeya ziheze tumaze iminsi muri iki gice cya kane tugiteramiyemo, turiko turabona ingene Umwami Yesu mu gikorwa yakoze akiri ngaha mu isi si igikorwa cy'agakiza gusa, aho yatuneshereje akatuha kuba muri we, akaduha kunywana nawe, ko twabibonye ku mabwira mu gice cya mbere, mu gice cya gatatu, ariko yuko niwe muri iryo shengero yarihaye ibikenewe byose, yarigabiye ibikwiriye byose kugira ngo rigende uko bibereye ihamagarwa ryahamagariwe. Ni kuri iki gice cyugurura umwanditsi Pawulo agaca afata umwanya wo kwagura mu buryo buniniya cyane mu kwerekana yuko Imana ataco yimye ishengero kugira ngo ricike ico yari igeneye. Ivyo vyose rero mugabo bihabwa, babihabwa kuko duhimbaza uno musi, umusi mukuru wa Pentekote, tubihabwa muri mwemo. Ntitubihabwa bisohotse hanze ya mwemo, ariko mu ngabire ya mwemo Imana itanga kubihana n'abizera. Muri iyo ngabire ya mwemo izamwo ubuntu bwose, ingabire zose, amabango yose, irimwo ibikwiriye vyose ishengero ryari rikeneye kugira ngo ryubakwe. Uheruka twarabonye rero ingene Imana yagavye mu buryo bwagutse, igaba mw'ishengero intumwa n'abavugishwa n'Imana, igaba abavugabutumwa bagutwara. Intumwa n'abavugishwa bahishurirwa ijambo bakaritanga, abavugabutumwa bajana ubutumwa, igaba abungere n'abigisha bajeje igikorwa co gufasha mu itunganywa n'iryubakwa ry'umubiri wa Yesu. Ikibazo kiri imbere yacu uno musi mu murongo ukurikira Pawulo atadufasha kubishumbica, arishura ati none izo ngabire ziba zatanzwe z'uburyo bwinshi. Imana igaca yongera kwigatanga abantu bafise ivyo bikorwa n'ayo mabango. Ivyo vyose biriko biratangwa vyari bigamije gushitsa iki? Nyishu y'ico kibazo ihera muri 12 gushika ku mpera ya 16. Ariko kubera ari vyinshi ntitwoshobora kugurura ico gikemanyi cose mu munsi umwe. No munsi turafundurura gatoya muri 12, hanyuma ubukurikira Imana iduhaye ubuntu tuze twugurure guhera muri 13 tubandanya gushika muri 16. Mugabo haba harimo vyinshi cyane byerekana ubwiza bw'Imana bw'ingabire yatanze. N'ici izo ngabire zigamije gushitsa ngaha amajambo akoreshejwe n'ayahe? Ni kugira ngo, intumbero ni kugira ngo abera babone gutungana. Ico ni kintu abera bariko baratungana baheze bakora ibikorwa vyo kugabura ivy'Imana. Ico ni ca kabiri, abera bariko baragabura ivy'Imana baheze bubake umubiri wa Kristo. Iryungane riroroshe kandi rirasanzwe. Mugabo aya majambo turetse gusoma umuntu yihuta asigura iki? Ni iryungane rimwe, ni uduce dutatu. Mugabo aya majambo hamwe umuntu yokubaza, yotubaza ati mwempa ariko aratangira ijambo ariko arayitugaburira, aya majambo asigura iki? Icyo twifuza gukora rero muri kano kanya kwinjiramo neza no kurimbura icyo Pawulo yari kwaragira ishengero ry'Abanyefeso n'icimana ikatubwira jewe nawe uno munsi muri kino kibanza cyacu, kugira ngo tumenye neza ubwo butunzi n'ubwo buntu n'izo ngabire n'abo bantu Imana yatanze igikorwa biriko birashitsa mu mugambi w'Imana mu buryo budasanzwe. Imana ishimwe cyane. Agace ka mbere rero tudateje cyane avuga ngo ni kugira ngo abera babone gutungana. Iri jambo gutungana kimwe imbere yo gutungana ni kugira abande nabera. Ico bigamije intumwa n'abavugishwa bahishuriwe ijambo bakaritanga, abavuga gutumwa bayitwara, abigisha hamwe n'abayobozi n'abungere, igikorwa cabo iyo bariko barakora, iyo bariko barakoreshwa n'Imana, iyo uko bagabiriwe ishengero kwari ukugira ngo abera babone gutungana. Ijambo rikoreshwa ni iry'abera, bisigura yuko si bose. Igikorwa c'ishengero, igikorwa c'umubiri ni igikorwa c'abera. Abera ni bande? Ni babandi bakiriye ukwera kw'Imana gutangirwa mu mwana wayo. Ni babandi bihanye bakizera umwami Yesu yuko ivyaha vyabo vyahaniwe, vyatangiwe ikimaze muri Yesu Kristo. Ukugororoka boba bafise imbere y'Imana ntikwigera kuba gufise ikintu na kimwe c'igikorwa cawo c'ico bashitseko, mugabo ivyizigiro n'ukubaho kwawo n'ukubana n'Imana yera n'ugucika bera babihawe nk'ingabire baronkera muri Yesu. Abo rero, abo ni bo mw'ishengero bantu b'Imana baheza bagatunganywa rwose. Bisigura yuko umuntu ni mu kwizera, mu gucika uwera, umuntu yaragizwe uwera kandi abandanya acika uwera mu Mana. Aba yarahawe ingabire ya Yesu, mugabo abandanya akura mu gutunganywa rwose. Iri jambo mu rurimi rw'Igifaransa ni ekipe. kugira ngo abera babe ekipe. Iryo jambo mugabo hari igihe usanga risobanukirwa ukutariko. Mute gute? Ngira jewe na wewe dukurira muri no myaka yacu, twakuriye mu gihe hariho amashirahamwe menshi yitwa Rukristo, n'amashure, n'ibice, n'abantu, n'amashengero, aho uzokumva iryo jambo ngo intumbero yacu ni ukwekipa, bagaca babandana. Iryo jambo rirakunze gukoreshwa kenshi, mugabo iryo jambo iyo turiko turarikoresha ry'ugutunganya, gushira ibintu ku murongo neza canke kubumba neza, rirarengeye bantu b'Imana iryo jambo rikunze gukoreshwa. Mwumvirize neza. Ndibaza ko ikibazo gikunze kutubako kenshi, turitiranya kwigisha no gutunganya neza. Ego birafise aho bihurira cane, kuko nta muntu aza gutunganya atigishijwe neza. Ngaho umuntu ashobora kwigishwa teori canke ibirimwo, ariko atashikanye ku gutunganya. Bisigura yuko izi ngabire z'aba bantu batanzwe mu ishengero, hari igikorwa bakora mu ishengero kirengeye ico uwundi muntu yokora ku ruhande rwiwe nk'umuhende panda canke nk'ishirahamwe mpuzamakungu. Igikorwa iyo kirakoreshwa ngaha anya ko kerekana ingene umuntu abumbwa mu muryango, afashwa mu muryango, atungani, agirigwa neza. Harimo ikintu cyo gukurikiranwa no guherekezwa no gufashwa bose kirengeye gusa inyigisho kujya umuntu atonda ku ishure. Bantu b'Imana, umuntu ashobora kuja ku ishure akagira ubumenyi mbw'abataronse ubuntu, si ivyo bantu b'Imana, akazoronka kumenya kwinshi n'ibihari no gusobanukirwa amabanga menshi, mugabo umutima wiwe utahindutse kandi yarize. Ikiriko kiravugwa ngaha anya kirarengeye gutonda kwiga. Ibisi biba ku ishuri ahubwo ni kwa gutozwa indero biba mu muryango, kwa kurerwa no gufashwa no guherekezwa biba mu muryango. Ijambo Pawulo kwakoresha ngaha avuga ati abera, kubera bakicambaye umubiri w'icya, kubera bakiri mwisi, kubera bakivuka ubwa kabiri mu buryo bushasha, baracakeneye gufashwa, kurerwa, gutunganywa neza. Kugira ngo turibone neza iri jambo, ico Pawulo ariko arabwira abantu b'i Efeso bari babikeneye cyane rwose gutahura neza ico ariko aravuga. Tubirabira ku mwami Yesu. Yesu ari ngaha mu isi yakoreye ikabigishwa biwe, yabatunganishije neza gute? Yesu abana nawe, igikorwa cyo kubagira abigishwa neza ngo bakure mu kwera kw'Imana bagabiwe, Yesu yagikoreye gute abigishwa biwe? Turaza kubibona abantu b'Imana. Mariko gatatu, Yesu ngo abo yahamagaye bababera baze kuriwe, abahamagara yabahamagara ngo abigishe iby'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Uburyo Yesu yabigisha ni kwara kubabwira ngo ibi bisigurike, ibi bisigurike. Yari ya mvugo niri ansenyema yitwa instruction. Kwigisha ni gutanga ubumenyi, kwensuriza ni gutanga ubumenyi ku mutima, ngo niko navyita. Nankaza gutura ijambo ryiza ry'ukuri. Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe yarababaza ati mbega Mose avuga gute? Mwebwe aya majambo mutahurike, iby'ubwami bw'Imana murabizi? Bakabana nawe akagenda arabigisha, ashitse mu bantu yarabamamariza iby'ubutumwa bwiza, ari kumwe n'abigishwa ngo yarabigisha iby'ubwami bw'Imana, akabafasha gutahura no kumenya neza ingene iby'Imana iriko irabatwaramwo, iyo vyavuye aho bigeze n'ibizobandanya mu nyuma. Nta gikorwa rero co gutunganya kitarimwo kuba enswe, kwigishwa no gutozwa umurongo mwiza mu buryo bwo kumenya neza no gutahura neza amajambo y'Imana. Nimba ari igikorwa Yesu yakoreye abigishwa biwe mu kubatunganya, cyari igikorwa cyo kubana nabo akabigisha bwose neza cyane iby'ubwami bw'Imana. Ariko si icyo gusa, ngo barabana bagasangira, ahariye niho baririra kugira ngo bamwiweze ingene aganiriza abantu, bamwiweze ibikorwa akora, bamwiweze Yesu ababere icyabona cy'ubwo buzima bw'Imana buboneka gute. Abigishwa ba Yesu baratunganywa mu kwiweza, kanatsinda abantu barabivuga ati umuntu yiga ibice 10% to 20% ku byo yumvise, yiga ibice byinshi icyakoze ikintu, yiga ibice byinshi iyo yiweje akanakora. Yesu yaragendagendana nabo kugira ngo bamubone, bamwumve, babone ubuzima buherekeza ayo majambo y'ubwami bw'Imana. Hariho apprentissage yo kwiweza. Pawulo arabwira Timoteyo, Timoteyo warabonye ingene nabanye nawe iminsi yose, mwarabonye ingendo yanjye, imvugo yanjye, ukwizera kwanjye, mwarambonye, none nange nimunyigane nk'uko nanjye ngiriki nigana Kristo. Harimo igikorwa cyo kwiga, umuntu atunganywa mu kwigira ku bandi iyo abonye ubwo buzima bw'Imana ingene busohokera mu kubaho kwa Mesiya. Si ibyo gusa, abigishwa ba Yesu bagendana na Yesu baramubaza bati Yesu twigishe gusenga. Kuko barumva yuko iryo jambo ry'Imana ariko arababwira hari uburyo riseruka mu kuganiriza Imana badafise. Nimba hari igikorwa rero Yesu yafasha mu gutunganya no mu kwigisha abigishwa biwe, kwari ukubigisha mu gikorwa cyo kuganiriza Imana nka Data wo mu ijuru. Ibyo rero baramwumva, bakamubona ararayo, bakamusaba ngo abafashe, nawe Yesu ku iminsi babana n'abigishwa akagenda arabakorera ijambo ry'Imana, ugusenga Imana no kwiweza ukuntu umuntu abayeho nk'icyabona cya Yesu. Nibyo biza birahezagira abigishwa ba Yesu. Ibyo rero tubonera ku mwami Yesu, niyo Imana mpemu duhabwa icishije muri babantu Imana yatanga mu ishengero. Imana mwimba icishije muri babandi iza gukora bya bindi umwami Yesu yerekana. Itanga ngo abungere n'abigisha kugira ngo bakore igiki, igikorwa cy'ubugabuzi bw'ijambo cyo gufasha ishengero gukura mu gusenga. Mu byakoze numa gatandatu intumwa zagira zisamare kubera habaye ikibazo cy'ubugabuzi bw'ibikorwa, aravuga ati aba bantu b'abadiyakoni bashobora gukora icyo gikorwa, nayo twebwe tuzokwihatira igikorwa kimwe gusa cy'ijambo ry'Imana no gusenga. Imana yari izi yuko mu gutanga intumwa n'abavugishwa, mu gutanga abajyana b'ubutumwa, igikorwa cya mbere bazokora zo bari ugusigura neza no kwerekana umwana w'Imana neza no kwerekana umugambi w'Imana wose muri ya Conseil de Dieu, muri bwaguke bw'ubutunzi bw'Imana. Igikorwa cy'ishengero ni kugira ngo abera baheze batuke, babone gutungana, gutungana kuza k'umuntu agenda arakura mu gukura, mu gutahura, mu kumenya, mu kubona neza Kristo umwana w'Imana mu ijambo ryiwe, bikamubyarira ubuzima bwo gusenga, bikanaboneka mu kuntu yifata mu buzima bwa Mesi. Imana ishimye cyane. Igikorwa ngahanye nicyo kugira abantu abigishwa, nicyo gufasha ishengero abera b'Imana ingene nabone bacika abigishwa ba Yesu bifatiye byose kuki kuri rya jambo ry'Imana. Aba Imana iba yaratanze, Imana ntiyabatanze kugira ngo abari bo baba intango n'iherezo ry'uyu mugende, mugabo yuko bacika umugende wo kubandanya gufasha abantu gukura no kwagukirwa muri ubu buntu bw'Imana. Cyo kwa kiyo kirakoreka rero cyo gutunganya mu ijambo, mu gukura, mu gusenga, mu kuba karorero k'abandi mu buzima ru Kristo, biriko biraboneka agati mu ishengero, bituma ishengero abera bakora igikorwa cyo kugabura iby'Imana. Nico cya kabiri. Hariho bamwe bakunze kubifatanya iri ryungane rikaba rimwe, abandi bakabigabura. Uko byo bimeze kose ntacu bitwaye, kuko intumbero yizingabire iguma ari ya yindi nyine yuko ishikana ishengero ry'Imana abera bari muri icyo, yuko bakora igikorwa si abera gusa, n'abera hamwe na ba bandi babarongoza Imana yatanga. Anu b'Imana, ninde mukozi w'Imana mu ishengero? Igikorwa cyo kugabura iby'Imana mu zindi mingira murabibona cyitwa igikorwa cya ministerion, igikorwa cya ministere. Ninde kya jambo riha ninde mu minister sivyo w'Imana ninde mukozi w'Imana ahora aradufasha rwose kandi ubujya dufasha ngira yarazi naba ariko arabwira nibuka ishengero ry'Abanyefeso ryari ishengero ririmo Abayuda bake n'abanyamahanga benshi ariko yaba Abayuda y'abanyamahanga bari basangiye uburyo ministere bakuze bayibona muti gute ku Muyuda ministere yakogwa n'abaherezi igikogwa c'ubugabuzi bw'Imana ku ihema ry'Imana Abayuda bari babizi yuko cagenewe abaherezi nubwo bose Abayuda gusa Abagiriki n'Abaro nabo nyine bari bazi yuko iyo bagiye guhimbaza Imana zabo hariho abaherezi kuri izo mpinga z'Imana zabo bagenewe mu buryo buri special icyo gikorwa c'ubugabuzi bw'iby'Imana. Pawulo ariko arandikira Abanyefeso arababona neza yuko bagifise mu mutwe kahise bakuriyemwo. Ivyo wonye kandi byari ku Banyefeso ni navyo bikunze kuboneka iyo hariho idini mu mitima yacu. Biboneka gute? Iyo twumvise igikorwa ca ministere tukicumba ko ari igikorwa kiri special. Ni c'abantu bakeya babihamagariwe abanyankemu babifitiye impano zabo bagaheza bakabikora byose abandi bantu bakakira umugisha uvuye mu co bakoze muti amen. Nico bikunze kwihuta bivanye n'ingene twakunze kandi ngira n'ishengero muri rusange ryagiye riregera imbere rirabifisemo uruhara mu kuba ryarasunitse ico gicapo kitarico cicarico igikorwa c'ubugabuzi bw'iby'Imana. Nivyo abimana yatanze barafise igikorwa c'ibanze c'ubugabuzi bw'iby'Imana kubera b'Imana nivyo cane kuko nibo baza kuja imbere gufasha gutunganya kwereka ikibereye mu ishengero no gutoza indero nziza ishengero cane gose mugabo none ko baja imbere mu by'ubugabuzi bw'iby'Imana niyo herezo yavyo kugira ngo bakore abera bakore igikorwa co kugabura kabo sabera gusa nabera hamwe n'ab'Imana yatanze munyumvitse none basi nimba igicapo kiza kudufasha kumenya ari igicapo c'ihema no guhimbaza n'ubuherezi haba ku Bayuda haba no ku banyamahanga uno munsi none mu isezerano rishasha ca tubaza ikibazo coroshe ego kera nivyo igikorwa c'umwihema cari gifise umugwi n'umuryango w'abantu bavuye kuri Aaron atakindi bategura atari ico gikorwa mwabo uno munsi abaherezi b'Imana ni bande abashikanira Imana bahimbaza Imana bakorera Imana mu buryo bwose ni bande. Petero wa mbere aza kudufasha kucishura mu gice cya kabiri. Petero wa mbere cye cya kabiri umurongo wa kane n'uwa gatanu havuga ngo nuko nimumwegere niwe buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryatoranije riri n'igiciro mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mwebwe ihema mube inzu yo mu buryo bw'impemu mugire igikorwa cera c'ubuherezi ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impemu bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Hanye n'abavuga ati muri hanga ryangwa ariko mwe umurongo w'icenda muri ubwoko bwatoranijwe muri abami n'abaherezi muri hanga ryera abantu bashiriweho kuba inyegu yihariye kugira ngo mugire iki mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye ibakuye mu mwijima ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Abaroma 12 umurongo wa mbere nuko mutange imibiri yanyu kuko ari ryo shikanwa ryo guhimbaza Imana neza mu isezerano rishasha mu gihe c'ubuntu muri Yesu Kristo abahimbaza Imana abaherezi b'Imana n'abera bose bafashijwe barongowe baherekejwe n'ab'Imana iba yatanze babungere n'abigisha Mugabo, umwe wese agakora igikorwa cy'Imana kugira ngo ishengero rigiriki, ishengero rihimbaze Imana. N'Imana ivuga iti, nta muntu n'umwe adafise icyo yagabiwe. Nta muntu n'umwe adafise icyo yahawe. Reka naho tutahasomye guheruka, reka turabe mu Bikorinto ba mbere 12 ingene bivugwa. Abikorinto ba mbere 12. Turahera ku murongo wa 4 gushika kuri 6 kumbura. Biyamara hari ingabire z'uburyo bwinshi. Ariko mpemu n'umwe kandi hari amabango menshi ariko mwemu kandi hari uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana n'imwe ikorera byose muri bose bande abizera abera b'Imana murongo w'indi amara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mwemu kugira ngo bigire iki bigire ikimazi nta muntu aza guhabwa ingabire itaza kugira ikimazi ku buzima bwo guhimbaza bw'ishengero. Kuko umwe aheshwa na mwemu ijambo ry'ubwenge, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu ijambo ryo kumenya, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu kwizera, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu umwe ingabire yo gukiza indwara, uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura imwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. Ariko byose uwo mwemu umwe niwabikorera muri bo. Uwo mwemu umwe niwabikorera muri bo agabira umuntu wese uko agomba. Munasubiye inyuma ajya muri Petero nyine wegeye imbere muri 4. Nawe ene ibyo aba yavuze ko bose ari abaherezi. Aherahereza iki gice cya Petero wa mbere mu gice cya 4 avuga nyine bakwiye gukoresha izo mpano. Nore izi mpano zose bafise. Bozikoresha gute? Guhera mu murongo w'icumi gice cya 4 cya Petero wa mbere. Nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire, muzifashisha abandi. Ku muntu wese yagabiwe ingabire muzifashisha abandi nk'uko bibereye bande ababwiriza abaherezi beza w'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu iyavuze avuge nk'uwavugishijwe n'Imana, umuntu iyagabura agaburira abandi agaburira nk'ufise ubushobozi Imana itanga kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro muri byose ku bwa Yesu Kristo afise icyubahiro n'ububasha ibihe bitazoshira. Amen. Umuntu wese muri za ngabire nyinshi Imana yatanga n'aba Imana yatanze bahawe gufasha ishengero, guherekeza ishengero kugira ngo bafashe mu itunganywa ku buryo umuntu wese aronke ikibanza cy'ingabire afise muri mwemu aho ishobora kubonekera kandi igakoreke igakarishwa ikegeranywa ikaja mu rutonde n'abandi maze bariko barafasha ba bandi b'abarongozi Imana yatanze kumumwe wese akora igikorwa kijyanye n'Imana yahawe izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro uko ishengero rigenda rirakura mu guhimbaza. Ku baherezi hariho abaririmba, hari abakira ibimazi, hari abakata, hari aboza ibikombe, hari abahagarara ku ruhande, hari abikorera ihema mu bugaragwa kuva 45-40. Umumwe wese yari afise igikuba gitandukanye mu baherezi b'i Yerusalemu. Ariko umwe wese wikoreye igiti n'uwatanze ikimazi n'uwogeje ivyombo, bose bari basangiye igikorwa kimwe gusa cyo gufasha Abisirayeli kw'ishengero rihimbaza Imana. Haleluya. Nuno munsi nuko nyene abera b'Imana bose bafashijwe n'ab'Imana yatanze kugira ngo umwe wese amenye ikibanza ciwe, amenye ingene akoresha ingabire yiwe, amenye ingene itunganisha. Umwe wese akora igikorwa ciwe, uwigishije, uwagabuye, uwahanuye, wakoze igikorwa cyose ishengero ry'umubiri wa Kristo rihimbaza Imana ririkorera yihesha icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ngiki igikorwa Imana Pawulo ariko arasubiriramo abereka aba banyefeso ati ibi Imana muri mwemu yabitanze kugira ngo baheze ba bandi yatanga bakore igikorwa cyo gufasha abera bose kugabura iby'Imana igikorwa cya minisiteri. Bantu b'Imana, basaba Imana yuko kwishengero rizogenda rirakura, kwishengero rizogenda riregera imbere, umwe wese kubw'ubuntu Imana itanga muri mwemu azogenda arabona aramenya ikibanza cye akakibamwo yagukiwe kandi abinezererewe, atagahato yumva afise ishimwe, yumva agomba kubona igikorwa cy'umubiri w'Imana n'ubuntu bwayo kiboneka. Umwe wese mu kumenya ikibanza ciwe uko ab'Imana yatanze azogenda barafasha, umubiri wa Kristo cya gatatu ukazogenda urashika kukubakwa kose. Kubera iki? Igikorwa cyose kirakorwa neza umwe wese atora ikibanza ciwe. Cya gatatu kivugwa nga ni uko ngo bubake umubiri wa Kristo. Ishengero niryo burakuba iyo umwe wese ariko aramenya ikibanza. Ijambo ni kubaka. Nasigaye ndiyumvira muri ino ndwi ingene kubaka. Satani wa mubi akoresha iryo jambo ryiza akaribyariramo mu byifuzo by'imitima yacu kubaka ibindi bintu. Kubaka ministeri, kubaka ubwami bwacu, kubaka urushengero rwacu, bigacika ikintu kiduza izina ryacu n'ubwami bwacu gusumba kubona icyo Yesu yaragamije. Ijambo rikoreshwa ni umubiri wubakwe. Ni kubakwa k'umubiri, si kubakwa kw'akantu k'umuntu cyangwa k'umuntu n'izina ryiwe. Ibyo biragahira Imana zibidukize cyane. Nimba rero kubakwa k'umubiri, iri jambo risubira kuri hamwe twabona ubuheruka yuko ishengero ryubatswe riza kubonekeramo rya jambo ngo kunengesera kose kwa Kristo. Guhera muri 13 azobyagura gato gose gusha kuri 16 uko kubakwa k'umubiri uko ariko nibiza kuwubonekako. Ariko naho tutarashika tube turiyumvira kuri ibi bintu bijyanye n'inyubako. Inyubako bantu b'Imana iyo umuntu yubatse, intumbero y'inyubako ni iyihe? Iyo umuntu yubatse abishoboye atakimubujije uza gusanga mu kubaka afise inshingano nka zitatu. Hariho n'ibindi mbwabo ndavuga bitatu bya mukuru. Kimwe ni uko iba inzu nziza. Haleluya. Atari umuntu atabujijwe n'amafaranga n'uburyo n'ibitano akaba afise ubutunzi bwose, kimwe yifuza ni uko iyo nyubako ibisa neza. Icyo ni kimwe. Inyubako kandi ni uko mugabe ibikomeye yoba isize neza inyuma amabara yose, ariko idakomeye iyo nzu nta gaciro ifise. Inzu iza kugira agaciro ikubakwa neza iyo harimo atari ubwiza gusa bw'ingeni imeze, mugabo inakomeye, bisigura ngo ivyakoreshejwe kimwe cyose kirafatanye neza n'ikindi. Inzu ntiyonyiganzo ngo itwagwe n'imipfunda, niko azobisigura epfo. Inzu rero, inyubako yose cyangwa inzu yose nziza, si uko ari nziza gusa, si uko ibikomeye gusa, ni n'uko ishitse icyo yubakiwe. Umuntu iyo yubatse inzu izojamwo amabiro, yafise uburyo yubako inzu izobamwo abantu bidasa, si byo none bavyita fonctionality. Yuko inzu ishikana icyo yagenewe, ahantu hazoba amabiro bisigura ko haba hariho aho bahurira, haba hariho ubanza buto, ahantu abantu baza kuba mugabo hariho salo, hariho sala manje, hariho ibyumba. Inzu yose yubakwa mu buryo bushitse igikorwa n'intumbero cy'icyo cyagenewe. Ibyo bice bitatu rero mu buryo busanzwe inyubako iri kwirubako iza kuboneka kuri ibyo bice bitatu. Fata icyo kigereranyo gitoya duhanje twebwe nk'abana b'abantu, tukirabire muri aya maso y'ukubakwa kw'ishengero. Ni uko ishengero iyo ririko rirubakwa babandi Imana yatanga bariko barafasha mu gutunganya, bakorera abantu kugira ngo igikorwa cya ministere gikorwe, iryo shengero ry'Imana ryubakiye kuri wa mushinge w'intumwa n'abavugishwa n'Imana kabiri kabiri mu Banyefeso 3:5 rirubakwa muri ubwo buryo bwose, rikagira ubwiza bw'Imana. ntiriza kugira ubwiza bwo gukayangana k'umwana w'umuntu, riza kugira ubwiza bwa nyenege bw'umwana w'Imana. Kristo mu ishengero araboneka mu bwiza bwiwe. Ubwiza ubuhe? Bya bindi aba yavuze nga mwiyoroheje, mwihangana, mwubaka mu bumwe, mufise ubugwaneza, bya bindi byose byaboneka ku mwana w'Imana, bwa bwiza bw'umwana w'Imana biraboneka ku bwiza bw'ishengero, abera bakundana, bagenderanira, bihanganirana, bavugana ukuri, bigishanya, bakomezanya. Ukubakwa k'umubiri kuraza kubonekamo ubwiza bwa Yesu. Haleluya. Si icyo gusa, iraza no kuba inyubakwa ikomeye, ishengero rirakomera. Azovyagura yereke yuko ari ububeshi, ibinyoma, imiyaga iza kunyiganza iyo nyubakwa. Bisigura iki? Hari ubukomezi inyubakwa ibifise. Ubukomezi buhagaze hehe? Buhagaze ku kwizera uwo mwana w'Imana. Nimba ubwiza ari ubw'urukundo n'ubuntu n'uguca bugufi kwa Yesu, ibukomezi ni ubukomezi bwo kumumenya, bwo kumwizigira no kumwumira ko. Abera ntibaba bagitwarwa, bakiryosharyosha, bagihendwa n'ibindi, baba bakomeye rwose muri Yesu wenyine. Ntibaza guhemburwa n'ikindi kintu, ariko icyo baba bakeneye cyose bagisanga muri Yesu. Ishengero riko rirubakwa, rigira ubwiza, rikagira n'ubukomezi bw'ukwizera no kumenya umwana w'Imana. Si ukumumenya gusa, ariko kandi riranashitse igikorwa ryagenewe. Igikorwa cy'ishengero Yesu arisize mu isi agomba ribe iki? Ku iryo shengero riba itara, riba icabona c'ubushobozi n'ubutunzi bw'Imana bubonekera kuri ryo. Nuko rimurika ryerekana ubwo bwiza bw'Imana. Abo bera bariko muko kubakwa, nuko abera bakora igikorwa cyo kwamamaza uwo mwami Yesu, bagahamagarira abandi ngo nabo nyine bahunge uburake. Sinzi ko no banarabitoye, ariko ndiko ndaraba aya majambo atatu ya Pawulo, nayabonyemo bya bice bitatu by'ubuzima bw'ishengero tubishize hamwe, yuko igikorwa cy'ishengero ari icyo kugira abigishwa ba Yesu bagatungana neza. Ariko bariko baragirwa abigishwa, ariko baratungana neza, baraheza bagakora igikorwa, aho mu gukora igikorwa umwe wese gifasha ishengero guhimbaza Imana, kugira abigishwa no guhimbaza Imana neza. Ishengero riko riragira abigishwa, riko rirahimbaza, riraheza rigashikira abandi, rikabicabona muri iyi si irimwo umwijima. Ariko naho ibyo byose biboneka neza, jewe ngira icyantangaje gusumba ibindi n'iki ishengero, nuko ibi bintu byose uko ari bitatu umwami Yesu yari gushobora kubyikorera wenyine. Umwami Yesu yari afise ububasha bwo kubikora atawe yinjijemo cyane, kandi akabikora bitari mu muruho n'agasembwa na gato. Yesu bwiwe wenyine akitunganiriza abantu atawakoresheje, atawe ashize ko n'umwe. Yesu wenyine agakora igikorwa cy'ubugabuzi bw'iby'Imana nk'uko yari asanzwe abikora. Kanatsinda ndi kwavuga ati jewe nzokwiyubakira ishengero, Matayo 15:18. Yesu muri mwemu yari afise ububasha no gushobora kose, ariko igitangaza cy'iri jambo ni ingene Yesu yari abishoboye byose kubikora bitarimo agakosa, ariko Imana bikayihimbara ko idutumirira ikadushira muri uwo mugende n'uwo mugambi wayo wo gushitsa ibyayo dukorana nayo. Ubutunzi bw'iri jambo ni ingene Imana kurya yaremye umuntu atacikenye, ikamurema Adamu na Eva, ikamubwira iti Adamu na Eva ndabahaye kuganza iyi si atari uko byari binganiye, kugira ngo ndabasangize namwe ku gikorwa nkora, ndabasangize ku munezero, ndabasangize ku rukundo ruri hagati mu butatu, ndabanezereze, ndabasukemwo ishusho y'ubumana muri mwebwe. Bya bindi byononekara muri Adamu ni by'Imana iza kugarukana ku gace dushobora guhanze ko tukiri ngaha mu isi mbere ko tuzokwakira byose, ikadutumirira gutambukana n'umwana w'Imana, gukorana na mwemu w'Imana, kugira ngo dupatisipe mu gushitswa k'umugambi w'Imana. Umwana mutoya mugabo rero iyo afashije umubyeyi gukora imodoka yapfuye, iyo imaze gukora arumva anezerewe ko imodoka yakoze. Mugabo, ko imodoka yakoze ni ukuri ntibyavuye kuri uwo mwana yagiye aratanga iburo? Si ibyo, ni supani. Oya, umwana mugabo araza kunezerwa yuko yabanye n'umubyeyi mu gukora icyo gikorwa. Imana yaragonze, yaranezerewe kunezereza ishengero abera, abo yakijije ikabacungura n'amaraso y'umwana wayo, ikabatangira ikiguzi, ikabaha kuba muri we. Yatanze imihezagiro yose yo mu ijuru kugira ngo abantu b'Imana babe muri iryo bakwe. Iyo twitavye rero abantu b'Imana, ntituza nk'uko ibintu biyangaje, ntituza yuko ibintu byananiranye canke bigoye ari amananiza. Oya, ahubwo tuza mu gikorwa Imana yonyene muri ntemu wayo isanzwe iriko iritunganyiriza, tukagwizwa umunezero w'Imana mu kubana nayo muri ico gikorwa. Umuntu naza gukoresha ingabire yiwe ngo atabara abantu bo mu ngenzi, umuntu ntakoresha ingabire yiwe ngo arabe ingene yoducungura haba namba, ahubwo avuga ati ndumva nanje nezerewe gushira mwici wanje Imana yangabiye kugira ngo izina rya wa wundi yangirira neza ryamamare kandi rimenyekane. Ukubaho muri ubu buzima shengero uca tubiba ngo dutuje gose dutekanye cyane tubinezererewemwo bitarimwe umuruho no kunigana hagati y'Imana izina ziriya. Oya, ariko umwe wese yakiriye ikibanza ciwe azi neza yuko abera b'Imana kubw'ubushobozi bwa mwemwe yatanze kuri Pentekote bariko baratungana gose, bariko barayoborwa neza mu gikorwa c'ubugabuzi bw'ivy'Imana, kandi turi hamwe ntagasivya izina ry'Imana no kuba icabona vy'Imana bizoboneka muri iyi minsi mikeya Imana yaduhaye. Ndabatumirira rero, oh Imana iduhe ishimwe, ishimwe rifatanije n'uko twabonye ubutunzi n'ibakwe ry'ako karyo twagabiwe. Igikorwa cacu ntigisubire kutuvuna canke ngo kitubire canke ngo twiyumvishe abandi, oya, kigire mu mwidegenzo n'ubwaguke budasanzwe. Imana iduhe kandi kwihana muri uko gushima, aho twihane, aho tubifata ibintu mu ntoke tukabigira ibyacu, aho twifuza kubishikako mu nguvu kubera tugomba kw'inganji yacu yo kwamamara, ukunengesera kwa Kristo kukaja iruhande gusa. Imana iduhe umutima uciye bugufi igihe cyose imitima yacu yigombamwo gusumba k'Umwami Yesu abari we aboneka, maze duheze tumusabe, tumusabe gose kuko arabinezererewe kubitanga nkuko yatanze ivya mbere. Tumusabe izi ngabire zikure gose ngaha mu ishengero iwacu, abantu bagirwa abigishwa, dukure mu guhimbaza Imana, kandi twege batoya b'umugezi tuze tubicabona ngaha mu kanyosha gushika ku mpera z'isi. Amen.